Mukenyezi
Seruka
abantu barabarantwegeje ntutse em barantwegeje pe gwinkoko kazi ntibiki saki kiriho
Seruka ibyari magera byaragiye
Mukenyezi Seruka ni kiganiro gihijambo umukenyezi we nkingi iterambere
ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro mukenyezi Seruka muri kino kiganiro radio isanganiro ikaba yifuje guha akaryo umukenyezi kugira ngo haranire agateka kiwe kandi yongera aterere umuganda mu iterambere giwe n'igihugu cyose muri kino kiganiro ca mbere tukaba tugire tuganire kukugene amatungo y'umuryango akwiye gukoreshwa ku neza ya bose mbega yokoreshwa na serugo gusa ko ariwe aruramutswa canke nana rugo ko ariwe azibikenerwa mu nzu muri mukenyezi Seruka uyu munsi duhijamba abanyagihugu bo mu ntara za Makamba na Bururi muri komine Makamba na Rumonge muri kumwe na Munezero Divine sangwe kazi
isanganiro isanganiro sangwe
reka dutangure duhijambo abo muri komine Makamba batwemereye tukaganira kukugene amatungo yo mu ngo zabo akoreshwa batangura kwidondora
jewe nditwa habona yo Naftali haba mvuka Muresi zone Makamba komine Makamba
cene twa nibafashashe nyina ndege ya Jacqueline kaba mvuka Makamba komine Makamba nyene
uyu munsi nari nifuje ko tuganira ku bijanye n'ingene amatungo yo mu muryango akoreshwa mbega mwebwe wowe mushinga ntahe uvyibaza kwiki mu muryango no kuvuga ko hari uyu mugabo hari uyu mugore barafise ibyo bakora barafise imirimo barafise amatungo mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe wibaza yuko amatungo yarakwiye gukoreshwa gute
kujya umuryango mu rugo muri kumwe n'umugore wawe muraje inama nk'igihe muronsa gahera timbe ya gahera twogakoza gute canke twogakoresha iki ari kugura gahene mukakagura canke ari kukadandaza mukaje inama mukakadandaza kugira ngo kabafashe kuco mwari mukeneye kwifashisha
umufasoni mu rugo rwawe amatungo mu yakoresha gute
amatungo jewe nta mugabo mfise mu bisanzwe mugabo ico ndonse ndashobora guhanurana n'ibibondo byanje ibibondo tugahanurana umwe akiruka ronderera ngaha wundi akiruka ronderera ngaha tugahuriza hamwe
nanje nuko nace nta mafasha mpise yaravuye mu mubiri ariko ico nshimira Imana yaransigaranye abana bariho n'abana batandatu kandi bose n'abanyeshuri dusenyera ku mugozi umwe bamwe bageze no mu mashuri yisumbuye ariko nko kujya ku ishuri nko hageze nko nka menerevare n'ukuri nibo bayironderera turafashanya utwo turanguye tukadandaza hama tukaravuga tuti uyu ategerezwa kuyiguku uyu ndakiguku kugira ngo turabe uko twobaho kandi buturiko turatera imbere nk'umwana umwe yiga paramedikari cyabaza gusomesha umwana paramedikari urumupfakazi uri mu nzu zo mu gisagara ngaha urumva ko ari urugamba rukomeye ariko kubera dusenyera ku mugozi umwe turafashanya tukarondera gahera ako gahera gakatubeshaho kuri turabayeho kubera dusenyera ku mugozi umwe bituma n'uwo duhuye yari yihebuye muri ubwo buryo ukuntu twebwe turemeshanya bituma nawe arema mu mutima
nenga mushengana turakunze kumva hirya no hino mu miryango cyuka imari zivanye ku buryo usanga umwe muri bo akoresha amatungo y'umuryango kutari ko mbega wewe wamye wumvikana n'umukenyezi wawe kubijanye no kugena amatungo y'umuryango yakoreshwa
sawa aho murakoze kumva ijambo mu bisanzwe kuko keshi jewe na je ibyo byarigeze kuba binshikira ku buryo tutayumvikana n'uwo twubakanye hanyuma nkagomba gusesagura amatungo y'umuryango ariko aho keshi twarigeze kuba dukorana na chef de zone kubera niwe yakunda kwama aja mu manama keshi yama yatuhanuje keshi yatubari inyigisho kanaka na jenda ndacha kundi yumvira nkora nkuko umuryango bikwiye kudasesagura amatungo y'umuryango hanyuma kumbure yagenda na jendigaya ndabona yuko nkwiye gukwirikiza kugira ngo twumvikane n'umuryango hanyuma nkama nkoresha urutonde twumvikanye n'uwo twubakanye umukenyezi wanje
ico gihe ugisesagura amatungo y'umuryango uzava kuki
birashika haraho usanga mu rugo mutumvikana neza cyangwa ugasanga kumbure harimo impari ugaca usanga niyo uronse y'amatungo y'umuryango ukagomba kuyahisha hanyuma kumbure ntuyamwereke nk'aho yari mugabo mu nyuma ndabona kumenga si byiza guhisha amatungo y'umuryango
ndakubaje kandi kabazo mu kibano mu bagenza bo mugenda na babashinga nawe nkawe ntaho usanga ari byo mwabwirana muti iby'umuryango n'iby'umugabo amukenyezi ntawo basha abifiseko
ndetse n'iyi nsaha biracari himwo muri bamwe bamwe bataravyumva neza ariko besha ubu bishishikara bihinduka kuko baheshi barakunda kwibaza yuko amatungo ataraye umugore araye umugabo ariko tumaze kuza turaja hamwe tukaza turahanurana turashobora kuza turamenye turabwirana twebwe natwe twigisha abandi yuko amatungo ataraye umuntu umwe araye umuryango mu rugo kandi yafashe uwo muryango atoshora kugira ngo yasesagugwe n'umuntu umwe batumvikaye n'umuryango
none aho wahindura ingendo bashotse bagutahura
barantahuye neza cyane mpaka n'ubu ndetse kugira abantahure barananyizeye gushikiye isaha ndu mukuru w'umutumba
none abagabo fasoni mu mukibano na homora mwumva impari nkizo amatati nkayo avuye ari hagati yabubakanye avuye kugenda usanga amatungo y'umuryango adakoreshejwe neza
yo
urumva
urumva yareho menshi kane nuko tuyabona abarara baratera umudurumbanyo umugore n'umugabo haba kwibarabara haba hehe turacamo nyene tugahanura kuko twebwe dukorera kwibarabara tugacya twirukanga tukagenda tugahanura mugabe ibyo byose kugira ngo dutore ubwenge bwo guhanura twabwerekejwe na shefu wacu kuko natwe twarigeze kubana ingorane tugenda twitura kuri we tugiye kwitura kuri we rero agacya duhanura duca tuvaho turabigendera kuri za mpanuro zo shefu yaduhaye wacu hanyuma natwe tukagenda tuzihanura abandi mpaka n'ubu tuguma tubahanura tubandanye nyene tubahanura aho dukorera dukora turi abantu benshi mugabo n'ubu tuguma tubahanura harimo bamwe bamwe bataradushobokera mugabo turazi ko turabishobora byose
yego ngomba nunganire icyo jambo avuze hariho nka muramukazi wanje afise musaza wanje yarahanze rwose muramukazi wanje kama yamunyegeje umutungo rwose rwose akawumunyegeza nkama ndi hagati yabo nkama nagiye kubumvikanisha nkamubwira ari wewe urashobora gupfa kandi wabona ufise abana bageze kuri batandatu udashobora kwereka umutungo umugore wawe wewe biva kuki ngasa nkamutuka gose ariko icyo uwo mushinga nta yasigure abana barakengera uwo mudamu gose mudamu agacaza kandirira mu maso ngaca ndamubarira none ngaca mfata wa musaza wanje kubera ko abana bakengerwa nyina wabo biva kuki ugituma bamukengera ngo jye urya mugore ngo arangaye ngo mugihangaya urange nzoca ndamukengereza abana yavyaye ngaca ndamubwira mugihe mwebwe mutubahana n'abana biwanyu ntibashobora kubahana nimwubahane hanyuma muhe indero nziza abana bo mwavyaye
koresha jenyine kubera nkengera
ngo umugore wiwe aramukengera gose ngo bigacha bituma aba umutungo yo aca wunyegeza umudamu wiwe nkamubaza none ico giye kuva kera ko mwahereye kera mwebwe mwabanye ndababona mutigera mwumvikana none ni mukureanya kose mwabona mukengerana agacambwira ngo kwari ugupfa kugira kubura uko ngira ngo ujya mudamu arangaya ngo arankengera ariko icyo nshimira Imana ubu uwo mudamu wiwe ni ukuri no kwa shefu de zone byaragiyeyo yarabumvika yaragerageje uburyo bwose ashoboka njye ndashimira Imana umugabo n'umugore ubu barakundanye ubu barasenyera ku mugozi umwe nama nabagiye hagati buri yinga ariko ubu namezi atanu arahera batampamagaye bati bibimeze ukunuko kandi turabana hagati yacu inzu zibiri gusa ariko nta nduru ubu nfumva nk'induru nahora numva
urongoye zone makamba nawe aremeza ko amatati afatiye ku ikoreshwa ry'amatungo mu ngo ari menshi Nezigimana Anastasi
tukavuga ko ngaha muri zone makamba turongoye yasanzwe no mu gisagara ni nahantu hari abantu benshi barondera abadandaza abakozi ba leta no kuvuga ko twovuga ko mu bisanzwe izo maze turazakira nyinshi turazakira mu matati yo mu ngo usanga umugabo n'umugore bamari kurashwana kubatumvikana ku matungo yabo usanga ndetse no mubana babo habaho ingorane kubera iki kubera zangorane zo kudatahura usanga ntibatahura ningene abana babo bosha kubatunganiriza tugaca twamatiko turabahanura tukabereka ko tukahereka ati we wa mugabo urondeye wo kwereka umugore wawe ukunuko na wa mugore urose wo kwereka umugabo wawe ati narosike kandi abenshi twage turahanura byagiye biragenda neza benshi barashinga ntawe benshi twahanuye
Nizigimana Anastasi ati ayo matata ava hanini kukutaganira kwabubatse
mu bisanzwe uko twabibonye ni ngwane zo kutavugana mu rugo ni ngwane zo kutaganira umugabo n'umugore ntibarumpanya kuganira ni kuvuga ko muri ico gihe kuba bataganira yaba umugabo akenye umugore ntiyashaka kumutahura umugabo umugore nawe akaba abona we wicakeneye ntiyashaka kumenya ko nawe yoshaka kujya kurondera ngo azanye naho yacanyegeza nawe kwa usanga muri ico gihe basige babanye binubana umugabo arose akanyegeza umugore umugore arose akanyegeza umugabo muri ico gihe twasanze mu mpande zose ndimo nimba usanga hari ingorane ingaruka kwa bukunigana gakomereka baka umwaga akomeretse uwundi urushije ingufu uwundi abana nabo bakazerera ugasanga abana nabo ari nk'abamayi bobo mu ibarabara canke bama barihebuye gose
iki kiganiro muri ko murakurikira ni mukenyezi seruka ikiganiro giharanira iterambere ry'umukenyezi
mukenyezi Seruka
abakenyezi twasanze ku murimo badandariza iruhande y'isoko ya Rumonge nabo nyene baratwiganiye ngene amatungo akoreshwa mu miryango yabo
mwumvikana mu rugo murabikoresha neza kubera haba hari umwumvikano mu rugo rwanyu mugo hatari umwumvikano aho bishya bisanzara kubera mutaba mwumvikana yego
nkawe dufatiye kuri wewe mu muryango wawe bigenda gute amatungo y'umuryango muyakoresha gute ko ndagusanze aha kuri ino soko ngira kano gasoko ngira uradandaza uri bitunguru canke amatomati n'ivyo mbona ahanini mwanze ikivuyemo mu gikoresha gute canke ugikoresha gute
twebwe mu nkoresha ngaha jewe ngaha ni isoko yacu y'itomati ngaha ndabikoresha neza kubera turatwumvikana n'umugenzi wanjye twabikoresha neza mu rugo ndosa kanyungu turagaburira abana bacu bakabaho neza ko nta kindi kintu umuntu yiruka atari kugaburira abana kugira babeho neza
bega mu fasone urubatse umaze imyaka ingahe
cyane umaze imyaka 25 ubatse
no kuvuga n'abana barakuze
yego ndafite abana bakuze bariga sindasohora
muri iyo myaka 25 yose rero nuko byamye bimeze kubijanye n'amatungo mwamye muvyumvikana Mwamye muvyumvikana ko nkuko nyene.
Yego, twatumvikana neza n'ukuri. Yego, nakirahinduka. Yego.
Nawe gamufasa.
Turadandaza ngaha tukadandaza tukarangura ibitunguru tukabidandaza. Turosa kanyungu tukumvikana n'umufasha wanje. Hanyuma tukaronderera impuzu abana bambara, tukaronderera amakaye y'abana, tukabashira ku ishuri, tukabasumira.
Wowe mbona mengu uracari na muto ngira ntumaze igihe kinini wubatse
ya ariko si gito mfite abana batatu
none niko vyamye kuva ugishika mu rugo amatungo y'umuryango mwamye muyakoresha mwumvikana
yego twanye twumvikana
none bimwe bahora bavuga yuko hari aho usanga amatungo y'umuryango adakoreshwa neza nta nivyo muhora mwumva basi
hari abagabo badashobora kumvikana nabo babana wasanga bamwe n'imborego abandi n'abanywara umogi acu sanga umugore niwe yiruka mu bintu byose ariko twa turumbikana
mugaso mugaho gusaye nigeye n'abagore usanga basesagura
yego hane abagore bese basesagura itunga ryabo ibyo baronse mu rudanzo rwabo nibahuza n'abagabo babo kuberanya abagore baba bamisanzwe bameze nabi cyangwa babona abagabo babo bameze nabi ugasanga itunga ryabo ntirigenze neza mu miryango yabo yego
ingaruka muri ico gihe zibizihe iyo umugabo n'umugore batumvikana mu gukoresha neza itunga ry'umuryango
ingaruka ziba muri ibyo bintu hagati n'umugabo n'umugore kutumvikana kwabo cyasanga babayeho nabi abana bakabaho nabi kandi abonye bakabaho nabi ugasanga umugabo aciye abaho nabi umugore aciye abaho nabi umugore aje agomba kwifata nabi kubera umugore umugabo we yamufashe nabi usanga aciye adana izindi ngeso mbi zo kwiyangaza kubera abayeho nabi kugira arondere ubuzima bw'abana babo ko benshi abapfasoni kugira ngo ubuzima bw'abana babo bubeho kesi n'abapfasoni abapfasoni bashobora kubona ubuzima bw'umwana wiwe ngo akwiye kubaho abaho
amatungo y'umuryango ariko muronse we n'umushinga ntayo wawe mudukoresha gute
je ni tobati chantare ukuntu je tubayeho n'umugabo wanje amatungo y'umugabo wanje kweri turarondera kugiye kurondera kubera visa abana ba babiri maze imyaka itanu mu buzu jewe rero uyo mugabo wanje turose ya mahera aho kuvuga ati turondere kugira turere babana bacu ni akazi kiwe cyagenda akaza n'undi mugore hanyuma azanye wa mugore tugaca tugira ubuzima bubi hari igihe dukubitwa n'agakirize hanyuma dukubiswe n'agakirize wa mugore ntiyihangana avuga ati reka dufashanye tubirondere acayigira iwabo agiye iwabo je nkaca sigara mu rugo sigaye mu rugo tukaguma turondera turondeye ava kuronka ya mahera ntiyiyumvira ati umugore wanje turagoranywe reka dufashanye basi turere bano bana acayiruka kandi kugirane kurondera wa mugore ugati usanga mu buzu bw'iwacu nta mwumvikano urimo je n'umugabo wanje ugasanga kiramisi ninduru mu rugo abantu ugasanga tubayeho nabi ahanirwa ngaha mu isoko nkiruka umugabo wanje naronka ice gihumbi umubaze babagore biwe urumva nicyo rero ubuzima rero dufise ubutwebwe ubuzima ni bubi kandi buragoye
none wowe n'umugabo wawe murubatse biciye mu mategeko
oya je ntitwubatse ntibiciye mu mategeko yego
uzanire ingaruka mbi
yego ni ingaruka mbi biratuzane mugaturara bati none bano bana ndabatware hehe nicyo gituma twemera tukavuga ati reka turondere uko nyine tuve mu rugo buke kubera ntawongira ndabatwara kubera singira mama singira papa nkacya mvuga ati reka nicare mvumiriye uko nyine ndabe ko abana banje bukura
ariko wogenda gusaba yuko mwandika adafite icaje kurondeza abandi bagore ucumubwiye uti tuje kwandikwa
nakwemera kubwira ati umugore mwandiswe mu ikomine kubera avuga ati aha nta ruhari mba ndahafitiye kandi bya wa mwidege mbyumba afise simba nkiwufise rero nakwemerera abagabo biki gihe
abana bobo yarabemeye banditswe baranditswe
yego abana baranditswe ku ikomine ku izina giwiwe
none wibaza yuko impera n'imperuka bizoheza bikagenda mwiki
mbona adahindutse mbona ntacyo tuzova dushyise ko tuzoguma muri bwa buzima bubi gusa
none yarigeze yubaka biciye mu mategeko
oya turabagore aba babiri jyenda umugore wa kabiri n'uyo mugore wa mbere nuko nyene rero nimananje niko baranyene tuyumvikanira n'uyo mugore mukuru mugabo akazi kiwe ntavuga ati reka mbane n'aba bagore banje babiri ava kuzana uwundi gusa
ubuzima mu muryango buca bumera gute
urumva nta mwumvikano urimo mu muryango nuyanduru nyene mu rugo kubera naho umuryango barahanuye ati icarana n'abanyene urabona abana ufise nta matongo ugira none bazoja hehe umugabo rero kubera adahanugwa n'umuryango nta n'umwe bugera bumvikana kubera nta n'umwe ashima ibyo akora
muri komine Rumonge ngo amatata afatiye ku ikoreshwa nabi ry'amatungo y'umuryango ni menshi nk'uko baguma ko Kezia ari mu ishyirahamwe RFL Nyubahiriza abitubwira
abaza kutwitura kenshi baza batubwira yuko amatungo y'umuryango adasabikanywa hagati y'abubatsi akenshi dusanga abagabo aribo bashaka kwikumira ko ayo matungo canke mbere bakana yasesagura abakenyezi ntibayagire ku burenganzira
ariko kenshi naho bavuga ngo abagabo n'abakenyezi ntibabuze basesagura amatungo y'umuryango
ariho nabo nyene kuko tora tubabona nabo nyene ugasanga abagabo baridoga canke tukababona naho tubaye n'abantu bakavuga ati urya mukenyezi arasesagura itunga ry'umuryango mbere naho twavuze ngo kenshi abagabo bashaka kuyikumirako hariho n'umukenyezi usanga mu rugo avuga ati ni jewe ngaha ndi shefu itunga ry'umuryango ni jewe ntegerezwa kuri jera yego
abo bashaka kwikwegera ko amatungo y'umuryango ahanini muraba mona baba babigirira iki bayakoresha iki
bo ni hahandi kenshi usanga abagabo bagenda bavuga ngo niwo mutwe w'urugo no kuvuga yuko ari bo bafise uburenganzira ku bintu byose biri mu rugo ku butunzi bw'umuryango havuga ati ndabikoresha uko nshatse kubera byose ni gwanje we mukenyezi gihe wavi wanyu nta kintu wajuzanye ibiri ngaha byose ni byiwanje ahanini rero ucusanga keshi hari abasesagura ubwo butunzi babujana mu buhumbu yego
n'abakenyezi nico kimwe
abakenyezi washaka sinabeshi iyo ariko aragira arasesagura itunga ry'umuryango harabo nabo nyene ushobora gusanga bafashe iyo nzira abandi nayo bakagenda mu kaboregwe bakaja kugira kuyanywesha inzoga cyangwa ugasanga umukenyezi ari mu rugo ntamenye yuko bategezwa gufashanya n'umugabo wiwe ibyo barose ngo babitunganirize hamwe hari abakenyezi usanga avuga ati jewe amafaranga ndayarose nzoyambaramo impuzu ndayanezegwemo ahasigaye gusuma kugura impuzu z'abana gusomesha abana ivyo ni iby'umugabo si iby'iwanje hari abakenyezi bameze uko
abagabo twahuriye inyuma y'isoko ya Rumonge birenganira baratubwiye nabo nyine uko basanzwe bakoresha amatungo mu ngo zabo
amatungo muryango ukuntu tuyakoresha kabisa ni neza cyane
ariko dukunze kumva mu miryango imwe imwe haraho usanga hari injyane kubera umwe wese usanga ashatse gukoresha amatungo y'umuryango nk'uko yishakiye ariko ibyo nta iwawe nta biri
oya je wanje nta bihari kuko je nagiye ubuntu n'Imana kuko je ndi umukirisi
nta bakirisi bakoresha amatungo y'umuryango nta
si cyane ntibiba cyane ko abantu b'abakirisi kenshi usanga badafise izo ngeso
nane mu kibano abantu nkabura amaze kubumva
mu kibano benshi birashika kubera nk'abagabo benshi usanga tubakirisi usanga bafise ingeso nk'izi
nane nk'abo bagabo nyine wowe wobabwira iki usanga amatungo y'umuryango bayakoresha uko bishakiye uvuga bayasesagura
nka benshi urasanga bakoresha amatungo yabo uko bishakiye kuko usanga umugabo afise nk'abagore benshi ukajya usanga bimugora kubasumira niyo ngorane nyinshi usanga igwire ha mu Rumonge
birahari cyane none
asha birahari kabisa mu ngo nyinshi usanga ingo zononekaye ugasanga uba rero ku buryo usanga umugabo acananirwa no kuronderera abo bagore ukajya usanga injyane zama mu iyo miryango
none ingaruka zihari iyo abantu bubakanye bakoresha amatungo y'umuryango neza n'izi
ingaruka nziza ku bantu bakoresha amatungo y'umuryango neza urasanga hari ingaruka nziza no ku bana bavyaye bibarutse abantu ugasanga babayeho neza kuburyo bari kubakoresha amatungo yabo neza
mushingano wowe ndabona yuko uhumuye gose ibintu byo gukoresha amatungo y'umuryango ubona ari umugabo yarakwiye kuyakoresha wenyine canke umukenyezi wenyine
turiko turaraba ingaruka y'abagabo bakoresha amatungo yabo nabi bakaba bafise abagore benshi n'abagore bashobora gukoresha amatungo yabo nabi kubera iki umutunze akafatira gukoresha nabi akajya mu bandi bagabo gute ivyo byose ntibiri mu bagore gusa ntibiri mu bagabo gusa hagati na hagati nimba ari umugore yubatse agakoresha amatungo yiwe neza bakumvikana n'umugabo hanyuma bakabana neza bamaze kubana neza amatungo ni inyungu y'imiryango yabo na komine na leta irabungikira inyungu kuko nta rwamo rubamo hagati umugore n'umugabo ntura bariko bararyana babana basize ntibaba ariko bararyana ivyo rero niko vyama biza biragenda
biravugwa ko kenshi ari abagabo bazana ayo matati mu ngo ariko n'abagore haraho usanga bakoresha n'aba matungo y'umuryango Nizigimana Anastasie arongoye zone Makamba
kenshi tukovuga ko kubera twebwe ino beshi atari ubwo bari abagabo abagore bako barijukira kuja kudandaza abagabo nibo barondera amatungo kandi rimwe na rimwe naho baba yafise nibo bayaje naho bara amatungo y'umugore abazwe umugabo ni kuvuga ko rero bibone byaca biboneka ningoga ko ari umugabo usanga yahohoteye umugore ku umugore yisigura ibosanga umugore ingora nafita izangora ni gusa cuko bat ningone zaga kazi ko bataganira gusa nahandi ho umugogo acho sanga makosa za kugwa ku mugabo ko umugabo nari wo mutwe w'urugo twamwe kati ni uru mutwe mu rugo uteza kwereka kuko umutwe ni wowe yumvira teza kwereka igice cyawe ivya uri kuratunganya mugeza mukaja mumkicara mugatunganya ivyo rugo cyarasanga bimeze neza uko amateko abivuga mu bijanye n'ingo n'imiryango ni uvuga ko amatungo ari ayurugo gose ari ayumugore n'umugabo ndetse n'abana yaba umugabo ntashaka gufata amatungo y'urugo ngo ariko arayasesagura umugore atabizi kandi yaba umugore ntashaka gusesagura amatungo y'urugo umugabo atabizi kene n'abana mu rwa afise urenganzira bwo kuvugira amatungo y'urugo kugira ntiyasesagukwe
iyo abashikiwe n'ingorane zifatiye kwikoreshwa nabijya amatungo y'umuryango bitwishira hamwe RFL nyubahiriza ngo hanini babafashisha impanuro
twebwe iyo baje kutwitura mu bisanzwe dutanga impanuro kuko nico dushoboye cyonyene ntiturabacamanza ngo tugire tubacire urubanza ariko turahanura na cane cane iyo tuba turiko turatanga inyigisho ku mitumba duca dushiramo izo mpanuro tukabereka yuko ivy'urugo urugo ni babiri abo babiri rero bategerezwa kumvikana ingene bakoresha itunga ry'urugo
iyo mubahanuye bihora bigira ico bivuyemo
hari habaza kutubwira bati za mpanuro mwatanga bwa mundi zaragize ico zimara mu rugo ubu birameze neza mu rugo ubu mushinga ntahe arasuma Changa nimba yari umushinga ntahe akavuga ati bwa bundi mwarakoze wa mukenyezi yarameze kunuku nuku yarahenduye ingeso
amategeko yoyo agenge ngo nyimijyango ngira ngo hari ca bivuga ko bivuga kwiki
turayishimikiza kandi yoyo aratomoye ariko twasanze abanyagihugu beshi usanga ayo mategeko atanayo bazi reka mvuga karoriro ngahi wacu nyene urabona ngaha anye mu gisagara abantu benshi usanga babanyuko batazwi na leta no kuvuga igihe bagira ubugeni bwabo ntibaci imbere y'amategeko ngo babe banditswe muri komine urumva rero ico gihe ntibaheza ngo bagire bayamenye hanyuma kandi nababa barahaciye ajya amategeko ngo bayabasomere urya mwanya wo kuyasoma twebwe tubona yuko atari munini nya cyane ahubwo ico twosaba nuko hoba uguhimiriza abanyagihugu bagashishikara babigisha ayo mategeko bakayamenya.
Aha ni ikiganiro umukenyezi Seruka kigarukiye nkaba nshimiye abanyagihugu bo muri komine Makamba no muri komine Rumonge bagize ico baterera muri kino kiganiro. Mwari kumwe na Munezero Divine mugira amahoro iwanyu. Cari kiganiro Mukenyezi Seruka.
Mukenyezi Seruka ni ikiganiro gihijambo umukenyezi we nkingi iterambere.
Mugishikirizwa na Radio Isanganiro.